Sisa senda idle arongo igisata chimera yegamye mugambwe sende FDD uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi yatangwa yibaza igituma abirigi bica bamwe mu ndongo z'u Burundi abandi bakabakura ku butegetsi ariko nibicyo ni nayo mvo yatumye batanguza urugamba
kubera iki uwo umubiri adakunda adakubitwa ku leta yicyo wagasore baranize ngenda ndumwe n'umwami ndize Karoli baraniga ariko mitombero barakuye bashya ku ruhande bagaza bashira ku ruhande mugabo haje ndadaye batizo cyagushinga igisoda turakora birashimwa igisoda cy'imyaka 40 cy'u Burundi turakihanga n'amabirinde menshi nta katuranga kanini twadufite mu rugamba
ku rugamba sende DFDD yari kiragwana rwatumye yaba ibiganiro byatumye igisirikare n'igipolisi gicangwa n'abahoze mu ishyamba maze haba amatora mu mwaka w'2025 yashikanye umugambwe sende DFDD ku butegetsi intsinzi ya sende DFDD Sylvestre Ndayizeye avuga ko ababirigi batayinezererewe kandi bagerageje guhungabanya uwo mugambwe
babandi karaziriringa na cyane cyane ababirigi sende DFDD si umugambwe w'ababirigi kandi kugira ngo bawinjiremo bizobagura haragiye twazitara ndani aho abagumya abanga bamwe biyumviye yuko bokwigira bokwikura ku butegetsi bwabo 2010 tujya amatora tubakubita impupu baja mu ibarabara kuko hari n'umubiri gatumika inyuma yabo ati uwo mugambi witwa SNDD tutazi ni mu butugwanirize tuzobahera ariko twibo twibagira yuko muri twebwe indani mugambo SNDD umubirigi yamaze kwinjiranye kandi ninjirira nyaho kuko yinjiriye muri umunyamurambya w'iwanyu witwa Yeremiya
Sylvestre Ndayizeye avuga ko imitego yose y'ababirigi bagiye barayisimba kubera ubumwe buri hagati muri uwo mugambwe
mu mugambwe SNDD turi umwe abari muri wo nta by'abahutu nta by'abatutsi birimwo umuhutu w'imbwa atumba igihugu icyo ari cyo tuzomugwanya umututsi w'imbera kimazi atabona iterambere ry'igihugu tuzomugwanya nawe duhagaze SNDD afite umuhutu n'umututsi bakoranye itera intambwe neza gusumba iy'abatutsi bonyine bakoranye cyangwa abatutsi bonyine bakoranye umwe yinjirira aha kubera akahise akazana undi akinjirira aha kubera akahise akazana ugasamusengera ku mugozi
uretse ababirigi Sylvestre Ndayizeye yemeza ko babangamiye uwo mugambwe hari n'izindi ngorane ziva mu banywanyi b'uwo mugambwe aho naho akavuga nk'umunoho wa bamwe n'ibyaha by'abandi bahawe ibiti muri uwo mugambwe
twashyize imana imbere mugabo ashike mujumbu basanga umugabo nkanje afite akana kangana n'imfura yiwe kagakobwa umugambwe SNDD ufite ingorane z'uko hariho ababona ifaranga imitima igahava gukoroka bakagera meru igihe cyose abagumya banga mutazotinya gusambana igihe cyose abagumya banga mutazotinya kwiba ntimwave muduhenda ngo u Burundi turashobora kuyobora ngo ushike iyo dusifuza gushikana
Sylvestre Ndayizeye yamenyesheje ko abagumya banga umubiri wananiye cyangwa batwawe n'umunoho bagiye gufatirwa ingingo
uwo muntu bamujya mu mabanga agasa umwanzi w'umugambwe ari wa mwibarutse wambwira tumbega muri iyo ministeri twara harimo ibibanza bingahe duhe abadufashije mu bya politiki twongere duhe n'abagumya banga ngo nta na kimwe kiriyo buke ugasanga yangajije ijana kugira tuhinduke ko rero turakore muri aya mabanga ateye abana nibwo buzima gutanga ukabuha umugumya banga cyangwa umwasangiye mu bya politiki ariko usanga ahanini wihutiye guha umuhabara wawe ubu rero abantu ntibatinya abagabo gusa n'abakenya rugamba bafite twa dogodogo uwo tuzofatana cyane cyane ibintu bitwa ubusamba bikaba gufatana n'akiyigeme cyangwa n'umudamu kanaka zobwiye mugambo SNDD sikuva amabanga gusa no mu mugambo uzadushyira ku ruhande
Sylvestre Ndayizeye yagiriye ko yihanikiriza imbonerakure zifata abagore babo nabi imurambya Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika.